nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatatu n'igenekezo rya mbere gitugutu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatanu usanga ikaze bakunze umwese wa radio Inzamba gateka kawe muri ano makuru twabateguriye aya nayo tukaba tuyahera ku ngingo nkuru nkuru ziyageze. Umubabaro ni mwinshi ku badandaza bakorera mu isoko nkuru iri ku murwa mukuru wa komine Muyinga. Inyuma yaho imbonerakure n'igipolisi bahagarikiye imirimo yabo kugira baje kwakira urumuri rw'amahoro rwari rushitse aho i Muyinga. Ahandi havugwa imyidogo ni mu badandaza bato bato bakorera mu isoko nkuru iri muri komine Cibitoke. Inyuma yaho bakuriwe mu bibanza bahora bakoreramo ku isoko bakabashira inyuma y'isoko muri kino gihe bakaba naho nyene bariko barahakurwa kugira aho bakwe utundi tuzu tw'idandarizo. Urunani kubahanira agateka k'impunzi baba mu makambi CBDH Vikari wahagaritswe umutima n'itotezwa ribandanya gukorerwa impunzi mu ikambi z'inyarugusu na Nduta mu gihugu cya Tanzania aho kuri uno wa kabiri batswe amakinga n'amapikipiki bahora bikora ko bikozwe n'igipolisi cya Tanzania. Zari zimwe mu ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru mu mwanya ni donido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tubwiye duhere mu gisata cha politike aho abadandaza bakorera mu isoko nkuru iri ku murwa mukuru wa komine Muyinga no mu nkengera z'igisagara bakiriye nabi ingingo yafashwe n'abarongoye intwaro mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu yo kubabuza kudandaza kugira ngo baje kwakira urumuri rwitirirwa ngo n'urw'amahoro igishirira gitemberezwa kuva aho umugambwe CNDD-FDD ushikiye ku butegetsi uko umwaka utashe. Abo badandaza bakaba bidoze bavuga ko kubugarira urudandazo rwabo igice cy'umunsi ngo ntawe yabitaniye no kuniga imiryango yabo ngo kuko atayandi mikoro bafise pasike nk'eshimana.
Ibyo bikorwa byo kurarika abadandaza bategekwa guhagarika kudandaza ngo baje kwakirira urumuri rw'amahoro zatanguye igihe cy'isaha zitatu n'inusu z'agatondo. Bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure n'abapolisi bari mu modoka ya komine bifashishije inyuma y'ibyuma bigeze amajwi kure basaba abadandaza kugara vuba bwango abatabikoze nabo bagacibwa ihadabu. Ingingo itanegereje na gato abadandaza. Abo badandaza basaba umusitanteri wa komine Muyinga ko ibikorwa byabo bitokwama biriko biradurumbanywa no kwakira abategetsi canke ibindi bikorwa atari bya nkenerwa kuri bo.
Nabo bitaniye no kuduhohotera kutumikira imiryango kuko tutadandaje ntidufungura ariko bobo uku kwezi barandika ibaragahembwa. Tirakoba rero kimwe mu mbonerakure n'abapolisi batugize ko birababaje cyane. None tusohotera imbere gute agakumye kose batubwira ngo ugara. Igitangaje ni uko bahindukira bakaza kudutuza taxi ya komine kandi bazi neza ko batubujije gukora. Urakwiye kwikebuka bakatureka tukipfira nabi ivyo vyo kuja kwakira abakuru canke kuja mu zindi manza birakorwa n'abandi badafise ico bariko barakora.
Kuri iyo myidogo yose y'abadandaza mu ruganda rwa radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka ku murongo wa telefone umusitanteri wa komine Muyinga kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo c'abanyagihugu arongoye.
Patrick Nkeshimana arakenuye imyidogo ni myinshi mu badandaza bato bato bakorera ku isoko nkuru yo di komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Imvo akaba ari uko bakuwe mu bibanza bahora bakoreramo mu isoko babashira inyuma y'isoko ngo nanone ivyo bibanza bariko barahabakura kugira aho bakwe utuzu tw'idandarizo bakavuga ko arakarenganyo no kuburabuzwa kuko leta iri kishira imbere abafite imitahe minini igakumira abadandaza bato bato. Jean Baptiste Birera.
Nk'uko amakuru ava muri bamwe muri abo badandaza bato bato bakorera ku isoko nkuru ya Cibitoki abitumenyesha bavuga ko leta iriko irabajuragiza. Igitangaje kandi kibateye amakenga nuko muri abo badandaza bamwe batswe ibibanza byabo abandi bagumizamo muri iryo soko kandi bose badandaza bimwe bavuga ko bahavuye barungikwa gukorera inyuma y'isoko none n'ubu ngo bariko barahubaka utuzu two kudandarizamo kandi nabo ngo basanzwe batanga amatagisi n'amakuri babona ko leta iriko ishira imbere abadandaza bafise imitahe minini gusa bagasaba ko ubereka aho bakorera babandanye baturatuzwa
none tuzagufadutoratura mugango twarakoye indongo zishashe nizi ndongo ziriko zishashe cy'umuntu muto muto twebwe tugura nk'abandi amakori badusaba turayatanga n'ishubwe tuzoba abandi intwaro zari zihari ndavuga musanteri ndavuga burumatare bahahora twaragerageje kubereka ikibazo dufise cyarananiranye gutora umuti aho gutora umuti baguma barondera ingingo z'ingene botwirukana burundu niyo tujya kandi isoko tubona twaremamo ntakundi tubona abana bo baho ibyo byose bikaza biturundanirako none tuzojyahe tuzokwitura nde muri kino gihugu
kuri ayo makenga yose yabo badandaza bato bato bakorera muri iyo soko nkuru ya Cibitoke uruganda rwa Radio Inzamba hagati yakawe twagaragije kurondera musitandiri wa komine Cibitoke kugira atange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kuronka kuri telefone yiwe ngendanwa
Jean Baptiste Bireha harakenuye runani rw'abaharanira agateka k'impunzi kaba mu makambi CBDH Vikar ruhagaritswe umutima n'itotezwa ry'impunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania aho ni muri bamwe batswe amakinga n'amapikipiki yabo n'igipolisi cya Tanzania kuri uno wa mbere runani CBDH Vikar ukabona ko ari irindi totezwa ritagira izina kandi riteye kubiri n'amategeko agenga impunzi ku isi yatewe ko igikumu n'igihugu cya Tanzania hamwe n'amakungu mu mwaka w'1951 ubwo runani rusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gukora ibishoboka byose ngo rikinge izo mpunzi ziriko ziraburabuzwa dutega amatwi Jean Bosco Byizigiro n'umuvugizi urunani CBDH Vicar
CBDH Vicar kibaza nimba uburenganzira bwose impunzi yemererwa ku isi butandukanye nubwo yemererwa mu gihugu cya Tanzania hari ibyo twagiye tuvuga abantu ntibabyumve cyane ntibabyemeye cyane bwaca bikagaragara n'uyu munsi CEDH Vicar yongeye gusemerera ibwira makungu ibwira ase ibwira oni ko ibiri gukorerwa impunzi z'abarundi bari inyarugusu bibabaje cyane tukibaza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi arahonyangwa agahonyangwa n'abakozi ba hasere agahonyangwa n'abakozi b'igihugu cyasinye ayo masezerano cyahaye ubuhungirizo mpunzi amakungu araba haseri iraba onu iraba bica ba akamizwa n'ingoma CEDH Vicar yagomba kongera gusemerera ubu aho bigeze turasaba ONU ko ifata ingingo yo kwitwarira iki gihugu cya Tanzania n'abayobozi bacu nitabikora amashyirahamwe yo muri societe civile n'ayandi ashinzwe iby'ubutungane tugomba guhaguruka tukabivuga ko habaye ngombwa no kwitwara akabaho kwitwara kuko amazi amaze kurenga inkombe ikindi twagomba gusaba leta ya Tanzania n'abakozi bayo na bamwe mu bakozi bakora muri hasero muri Tanzania ko ibyo bari kwiba impunzi z'abarundi bagomba kwitegura kuzobibazwa kuzobisubiza kuko nubwo impunzi yo kubitirwa gutaha yotahana ibyayo
nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatatu n'umwanya wo gukurikirana ikiganiro ku isoko mu iganiro ku isoko cy'uno munsi tugaruka ku bukene bw'intebe n'ibindi bikoresho by'ishure bibangamiye ubumenyi bw'abanyeshuri ku isoko mu gishyikirizwa na Jean Barry Ndabashinze
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Inyuma y'indwi zibiri umwaka w'1995 ushiru wa 1996 mashure atari make mu ntara zo hagati mu gihugu no mu gisagara cha Bujumbura aracarangwamwo ubukene bw'intebe abana n'abarimu bicarako. Umushikanganje w'indero akaba yari yemeje ko uyu mwaka w'ishure ico kibazo cike na y'intebe mashure kitazosubira kwibonekeza. Ariko yaba mu barezi canke mu bavyeyi icizere cishirwa mu ngiro y'iyo ngingo ntaco bafise, mu gihe vyoguma vyifashe uko ingaruka zavyo zizoba zirezire ku barezi n'abanyeshure no ku mwimbo wabo. Ibyo bibazo tuza kubironkera inyishu muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya mbere gitugutu mwaka 2025 mukaba mugira mu gishikirizwe na Jean Marie Ndabashinze Kaze. Ubwinshi bw'abana mu mashure be n'ubukene bw'ibikoresho vy'abo bana n'abarimu ntibiriko biratuma abana biga neza. Abavyeyi n'abarimu bafise impungenge ko atagikozwe vuba inyigisho ziriko ziratangwa zizoba impfagusa. Inkuru twateguye na mugenzi wacu wa RPA Desire Hatungimana.
Ibikoresho bya nkenerwa nk'intebe, ibitabo vy'abana n'abarimu nivyo bifasha kugira umwana yiga atankomanzi. Igihe umushikiranganje w'indero Habyarimana François yatanguza umwaka w'ishuri w'2025 ushiri 2026 kuri lise ya Buhiga muri komine ya Ngozi mu ntara ya Butanyerera itariki 15 z'ukwezi kw'icyenda, yamenyesheje ko bazokora ibishoboka byose kugira uno mwaka w'ishuri uzorangire ata mwana yicaye nabi mu ishure.
Ibikoresho fashanyigisho bizotangwa ku bana bose, bana abari mu mashure ya leta eka mbere n'abari mashure y'abasahizi ya leta. Twashakaga tubamenyeshe kandi dushimitse ko abayobozi b'amashure bose mu nzego zitandukanye bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ibikoresho mfashanyigisho bishikire abo byagenewe, kuko biramaze kugaragara ko hari ibitabo bihabwa amashure mu nyuma tukabizana mu masoko na cyane cyane yo mu gisagara. Ni no muri iyo ntumbero twagomba gusaba abajeje intwaro n'abajejwe umutekano kugira badufashe gutuza iyo ngeso y'indongozi zataye umurongo n'akarangamutima n'abarezi. Twarafashe icyemezo tuko uyu mwaka w'ishuri tugiye gutangura guhasha itekeza ryo gukora ibishoboka byose kugira ngo umwaka uze urangire ata mwana yicaye nabi mu ishure, imwe twita mu gifaransa ngo kampanye zero apfa marasia grasi uburundi bwose.
Abarundi baramaze bati ubuza gusha buratagata. Indwi zibiri ziraheze abana batanguye ishuri, ariko twagiye turaca impingira cyane ndende n'abarimu bwabo barivugira ko ibibazo by'ubukene bw'intebe bitaborohereza akazi.
Gifashe nabi kubera abanyeshuri ari benshi mu ishuri, dufise ibitigiri bigera mu 193. Urumva ko abana ntako twobaha ubumenyi ngo bashaka kumenya. Abana iyo uri kurigisha usanga bamwe bari mu byabo kubera ubwishi bw'abana.
Ano ku ishure novuga nti umutekano ni sawa, umeze neza, mugabo inyigisho ntiziko ziragenda neza nkuko bibereye, bivanye n'uko abana bicaye nabi, bivanye n'uko ubwishi bw'abana ari benshi. Tukabanza ati abana bari bwicare neza ngo bige ibyigwa bamerewe neza. Abana iyo bicaye hasi ni ukuvuga ntibakurikirana ibyigwa nkuko bibereye, babona ibyo barimwo bacaba bajya mu gukina kubera baba bicaye nabi cyane. N'ikigwa nikibandaye ngo gisoke neza, kuko nawe we umwigisha ariko uracyigisha abana batamerewe neza, n'ikigwa nikimera neza.
Umuvyeyi nawe nyine amenyesha ko ikibazo cinge n'abana bicara kidatorewe umuti abana babo ngo bariko barata umwanya.
Abana bafite ikibazo cy'ukuba ari menshi mu ishuri. Mu ishuri no kuvuga abana ntibakurikirana amashuri neza, bivanye n'uko abana ni benshi, bamwe bicara hasi abigisha ntibashobora gukurikirana umwana ngo uyu mwana ngo aje ku kibaho gukora ku kibaho kubera ubwishi bwabo kuko nawe mbonenga ni beshi cyane n'ukuri naje narinje gukurikirana ndaho umwana uko ntari karakurikirana ibyigwa ariko nsanze ari ibintu bihambaye kuko abana ni beshi cyane nta kuntu umwigisha bakurikirana kandi ari beshi mu ishuri rimwe
baba bo bari mucanye uwo muvyeyi basaba leta kubaka ayandi mashuri bakagwiza n'intebe kugira abana bige atankomanzi
mbagwa mahoro urukundo rugira umufeto
abahinga mu vy'indero barahagaritswe umutima n'ubukene bw'intebe mu mashure kuko bihungabanya ubwa mbere agateka k'umwana kubwayera ari nibizi akurikiranira hafi vy'indero mu Burundi abona ko umwana yiga iryo shure adatekanye ari naho benshi bafatira bagaca baheba amashure
nta bintu byinshi umuntu yo kwitega ku mwimbo imbere yuko haba umwimbo aragateka k'abana guhamagara umwana ukamukura mu rugo wamwigishije isuku umubyeyi yamwigishije kwicara ku ntebe kwicara hakubuye akaba azi ko ku ishuri agiye guhindura ubuzima mugabo kumbura yahora yicara ku gatebe cyangwa yahora yicara ku kirago agasanga mu ishuri ni kuja kwicara hasi cyangwa kuja kwigahagaze ivyo ni guhungabanya agateka k'abana bisanzwe umwana akwiye indero indero runtu indero y'akanovera ni ukuvuga ka karongo mwigisha mwakira kamurera muri ico gihe ikintu ca mbere gihungabana imbere yo kuvuga umwimbu nuko abana bari mu mashure adatekanye nta mutekano bafite kugira bashobore kwiga batunganiwe iyo leta izanye umwana mu ishuri izi neza ko aza kwicara hasi n'ukuri baba bamutesheje agaciro niho usanga nk'umwana avuye muhiri wabo afise ico yicarako ashika ashobora kubwira umuvyeyi ati sinzosubira bice bituma abana baheba urumva hari ni kuvyerekeye kwinjira ishuri honyene kuyibamwo kwiyumvamwo umutekano ikindi rero c'umwimbu ukomeye cyane ni uko umwana nimba yize muri iyo shuri itagira ibikoresho itagira umwigisha ariko umwaka uheze bakagira bati basunike basohoke babise abandi bige ni nka bimwe mu gifaransa bita ngo promotion collective nimwe vyo gusohorera abana benshi yo mutatu basaba iyo batwara kuko n'ubuzi ubumenyi ubahaye ubushobozi ubahaye ukazibona ngo dutegereze kunguruza 90 abo 90 kwijana ni bunguruza bakabasunika bakunguruza bashitseyo abana bazokura bazi gute bazokura bazi yuko iteka mu ishure ni kwicara hasi aya ntebe imwe bayiniganiye ko ari bangahe cyangwa mbega bashobora kwiga gute ivyigwa babishikira gute mbega uwo mwigisha we bubashizemo batagira aho bicara akurikirana abana gute
abana biga muri ubwo buryo ngo bituma badakurikirana neza mu ishure ntibaniyumvire neza ku bijanye n'ivyigwa baronswa ibyo ngo bigaheza bikababera intambamyi n'abarezi kuko abana baca bunguruzwa ku bwinshi kandi atabumenyi batwaye n'ubu nyene erari n'ibizi akurikiranira hafi ibyerekeye indero mu Burundi
umwingu bw'ubwenge uca wumva ko bitoroshe umwigisha nibaza ko iyo umwana umutwaye mu ishure ubukeneye ko yicara agasoma akandika aha abafise aho yandikira abafise igitabo ariko arakorera ko igihe rero iyo kaye yiwe yayiteretse hasi uca bibaza iminsi izomara ku mubyeyi hanyuma mu gihe ariko akora ivyo yunamye gutyo cumuraba wa mwana ingene azokura ubumuga mu mubiri wiwe hanyuma uca wiyumva rero azoheza akiga kuko umwigisha azobwira ati hako mbura bose reka basi nunguruzanye icigo gitera imbere nk'uko aba bana babangutse bari kubirigira kumwigisha abafise iminota 30 mu ishuri ku mashuri yo mu ishuri shingiro hanyuma inyuma y'ishuri shingiro abafise iminota nka 45 muri iyo minota rero afise y'ico cigwa agwana n'ivyo bitigeze abanyeshuri agwana n'ubwo buryo bariko bayiga nabi akagwana n'ibikoresho bike akagwana n'ubushobozi bwiwe urumva rero yuko umwimbu ntuheza ngushimishe benshi bazoraba amanota ariko kenshi mumenye ko abigisha benshi ubu baratanga amanota ku gitsure kuko ababyeyi bavuga bati mpera amanota umwana yunguruzwe noneho ubuhoho ubu hari ubushomeri umubyeyi aravuga ati naronka urwo rupapuro tuzomenya ingene tumugire umubyeyi rero akaca agira ati mpera amanota umunyeshure intwaro y'ishuri ikavuga iti amanota abanyeshuri bunguruze kandi byari gushoboka yuko mwigisha akora mu bihe byiza mu bikoresho bikwiye mu ntebe zikwiye umunyeshuri arezwe mu bihe nkabujya byanditse mu bitabo nkabujya byanditse mu bitabo mu mategeko y'ishuri cyangwa abanyeshuri bangana gutya intebe yicara ko abanyeshuri babiri igitabo gisangira n'abanyeshuri bangahe ikibazo umunyeshuri udafite 50% ntiyunguruzwa mu bihe bitari bike ibyo byose y'amategeko yagenga kwiga kwigisha no kunguruza uca usanga bayarenze umwigisha nawe ati reka ntibanshishe ko bashaka amanota akacaraba umutekano wiwe n'amanota bamusaba agahumiriza akaraba hirya kuko nta bisaha abwira urumva rero umwimbu ntitugetege muniniya
canke w'ikinongozi nshaka karorero kezutereka natusagushima.
Muri umviye ko hamwe atagikozwe maguru masha amashuri akirangwamo ubukene bw'intebe atacu ari karafasha abanyeshuri abarezi babo cyo kimwe n'abavyeyi babarungitse ku ishuri ibyo bikazodana ingaruka mbi ku gihugu kuko muri kazoza kitazoronka incabwenge zigikorera. Ninga duce dusoze ikiganiro cyo ku isoko ndabahe isango ku munsi wa gatatu za naho butaha.
Cari ikiganiro ku isoko.
Jamari ndabashinze arakenuye ndi kuri cyo kiganiro ku isoko duciye dusozera ko amakuru twateguriye kuri no wa gatatu. Reka nshimire mwe mwese mwari muduteza abiri nshimire n'abagenzi bantu mwe wese ku ruhare yagize kugira amakuru aboneke nk'uko muyumvise. Ofisi niyongere nako ndabashikiza ndabifurize kuranirwa mu byanyu mu banyu na gahwana.